Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Umukoro wa mwiza mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe iri ni ryasango rya makuru kuno wa gatanu nigerekezo rya 24 ruhesha umwaka wa 2022 bakwita here ku nkuru nkuru ziyagize Intwari ya CNDD-FDD dengo yofise umugambi wo kuzimanganya ibyemezo by'ubwicanyi bwabaye umwaka w'1993 bikirizwa n'ishyirahamwe ase genocide kirimoso mu gihe muri site ya mwaro ngundu iri muri komine ya Makebuko mu ntara ya Gitega harangwa ubwoba mu bateshejwe izabo bw'uko bazohava birukanwa. Ubuzi bwose bwahagaze harimo n'ibibazo byari bitekanijwe ku banyeshuri bo kumugwa mukuru w'intara ya Rumonge imvo gwa rugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri iyo ntara. Bamwe mu banyagihugu baho baranegura ko bahungabanijwe n'ugwaruka rw'imbonera kure rwari rujejwe kubararika. Amezi abiri niyo abakozi b'ishyirahamwe ricungera umutekano aseka bamaze bataronswa agashara kabo. Abakozi bidogera umukoresha wabo ko atubahiriza amasezerano y'akazi harimo no kutubahiriza kuziganiriza mu ishyirahamwe ry'intega bizoza UNSS. Ido nido rya makuru ni mukanya sangwa ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru twateguriye kuri radio Inzamba. Ubwoba ni bwinshi mu bateshejwe izabo inyuma y'ubwicanyi bo mu mwaka w'1993 abo nabo bahungiye muri site ya mwaro ngundu ni muri komine ya Makebuko mu ntara ya Gitega. Abo bahungiye muri iyo site bavuga ko hari imashini zica amabarabara zimaze kuzanwa muri iyo site kugira zizokore icyo gikorwa, bakabona ko ari umugambi wo kubakura muri iyo site basaba kubahirizwa mu gateka kabo. Idonido na Alisa Akimana.
Abo batejejwe izabo muri site mwaro ngundu muri komine Makebuko y'intara ya Gitega bavuga ko batangaye babonye ishyirahamwe rizanya amamashine, bavuga ko bagira baci barabara muri iyo site. Umwe mu bahungiye muri iyo site avuga ko bafise ubwoba kuko hari amazu atatu yamaze kwerekanwa ko ari azobomogwa ubwa mbere, bakaba bafise amakenga ko n'abandi bazoshikirwa.
Mu bitangira hariho amazu agomba kubomogwa abantu benshi nk'uko tubabaye dusa n'abariko baragira ikibazo cerekeye aho hantu ukuntu amazu atangiye kubomogwa. Turabona yuko menga twese bashobora kutubomotera bakadusubiriza iyo twaje tuba. Abantu bose bafite ubwoba bumva n'amashini akomakomeye ariko arahaje. Dufite ubwoba cyane, hariho ibyo amaze kwerekana bishobora kubomogwa inzu zishika nka zitatu.
Abo batejejwe izabo basaba abajejwe intwaro kububahiriza bakabaho neza batekanye nk'uko uko bazi icatumye baja kuba muri iyo site.
Twebwe mu bisanzwe abo twosaba ni abajeje intwaro, icyo bodufasha ni utwubahiriza bakaturabira ahandi hantu botisha kuko hariho ahandi hantu botisha. Izo modoka ziriko zirakora muri iyo sante kuko n'ubundi nta urabimenye ukuntu bizogenda, ahubwo twosaba yuko utwubahiriza aho tubaye tukabaho neza kuko bazi cyadukuye iyo twaba icyatuzanye tuba ngaho mu bwo buhungiro.
Tubamenyeshe ko atari ubwa mbere abo bateshejwe izabo baterwa ubwoba ko bazokugwa muri iyo site bagasubizwa iwabo. Radio Inzamba ntiturashobora kuronka kuri telefone musandire wa komine Makebuko kugira ngo agire icyo avuze kuri ayo makenga y'abateshejwe izabo n'intambara.
Harakenuye Alice Akimana. Intwaro ya CNDD-FDD ifise umugambi wo kuzimanganya amasura y'ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'1993 ibyo bishyikirizwa na Dr. Emmanuel Nkurunziza arongoye ishyirahamwe gishinze kurwanya ihonyabwoko ase genocide. Kubwiwe gushaka kwimura abacitse ku icumu bo muri site y'imwaro ngundu iri muri komine ya Makebuko mu ntara ya Gitega ngo ni umugambi wa leta ubandanya wo kuningira mu menshi ukuri ku byabaye umwaka w'1993. Kurikira Dr. Emmanuel Nkurunziza.
Ishyirahamwe ryacu ase genocide twababajwe cyane no kumva yuko abacitse ku icumu ry'ihonyabwoko ryahama abatutsi mu 1993 mu myaka yakurikiye bari mu site bagoremwe y'Makebuko basubiye gukuba bafungwa baburaguzwa n'intwaro batumenyesheje yuko kanteru ya komine yarondeye bamwe muri bo akabasaba yuko bo muviraho bakava muri site akavuga yuko ngo bakeneye kuhashira ishirahamwe yita ngo ni Sobreboko nta n'uwuzi n'icyo isigura nta n'uwuzi na nyine ryo nta wuzi ko ari rya leta nta wuzi n'icyo ari cyo cyose buri kabari riza ngo kuhakorera ngo amakaro ibyo twebwe twebona yuko ari urwenge rwo kugira ngo babacemwo imigwi babahendeshe ubufaranga bw'umuzibukiro n'ajya twabonye yuko ryategeko ry'umuzibukiro ritanga impica ntikize ibi byose kukaba ari kugira ngo basambure mu buryo bwihuta bushoboka ahari izo site z'abashitse ku icumu kubera ari ibyagiriji ntabanduka bikomeza byokera igitutu ubwo butegetsi bwagiyeho bwa CNDD-FDD bwatakin kibuhaye itari ihonya bwo kujya higa abatutsi gutyo rero mu minisitiri imbere bazoba batagira icemeza yuko hari abashitse ku icumu ni muri iyo ntumbero twe twamiriye kure dutera ibyatsi ubwo buryo bwo kugomba kuzimanganya batiriwe barerekana ko bagoye ko bahama abo bashitse ku icumu tukabona ko ari ubuyeri kubera kumwe ca gisekiri bwa kinzoza ndi inka nziza ndakurye nzoza n'inkumi nziza ndakurye ni kubahendesha ubwo bufaranga bw'umuzibukiro ariko ikinyegeje byitwa ngo ni ibikorwa by'iterambere ivyo bikorwa bibi rero bigayitse ivyo gukubagura abacitse ku icumu bibazwa umustantere wa komine Makibuko kuko nawe nyene siwe arafise ubushikiranganji arongowe mu bw'intwaro yo hagati mu gihugu ni mwe ubwo bushikiranganji ni bw'iyo ntwaro yose tukomeza tubyibutsa yuko atahindisha yihaye itari ihonyabwoko ry'abatutsi bamenye yuko tubashinze ibyisho byose birandikwa ejo n'ejo bundi tuzobabaza bazobazwa igituma bariko bica kabiri abo bacika cumi bo mu bwoko bw'abatutsi bazize ihonyabwoko ry'abatutsi babashyiga n'aho bari bahungiye kuko iyo kuba ukora ishirahamwe kubaka gushinja mu gihe by'iterambere bari kwitora ahandi ntibari guca bagomba aho bakubagura ngo bacitse ku icumi
murakoresha n'agateka akazi na muntu ibikorwa byose byahagaze mu gisagara ca Rumonge harimo n'amashure abana ntibakoze ibibazo byari bitegekanijwe imvo nuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yazindutse agendera iyo ntara abanyagihugu baho bategekwa n'imigwi imbonerakure kuja mu nama y'umukuru w'igihugu abanyagihugu bakaba banegura iyo ngendo kuko yabahungabanije mu bikorwa bari bategekanije kurangura kuri uno munsi wa gatanu ni inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana
baba abikorera utwabo baba abakozi ba leta nta muntu n'umwe yararekuriwe kugurura aho arangurira imirimo yiwe abo mu isoko nkuru ya Rumonge bose bagiye kugurura ibibanza by'idandarizo hafi isaha 8 mu gisagara hibonekeza uruja n'uruza rw'ugwaruka rw'imbonerakure za CNDD-FDD ziraba uwarenze kuri iryo tegeko kugira ngo ahanwe itegeko nuko abanyarumonge bategerezwa kwitaba inama y'umukuru w'igihugu ivyo bakaba babibona nko kubakinyiza mu gihe muri kino gihe bafungura canke bafungurira imiryango yabo ari uko bakoze ku munsi kurikira uyu munyagihugu wo mu Rumonge
iyi ngendo bayigumije hamwe nuko yotwikira vyinshi kuko uno munsi turi kunambwe nko mu Burundi udakoze isaha imwe umaze wicaye udashobora kuronka ico gaburira umuryango none bakaca bafata bakatuzibira ibikorwa umunsi wose ankuno munsi nk'abantu uno munsi abantu baza kurara inzara ni benshi harimo abantu bateza gufungura aruko bamoye abantu muri staro harimo abantu bateza gufungura aruko badandaza amata muri kapitali amata yoyo no gupfa uno munsi yapfuye abategetsi baba baryohewe kuko baza kwiyerekana bagira amakampanye yabo kuko bariko bagma bimenyereza abanyagihugu ariko natwe abanyagihugu turakenye uwo mwanya ntawo dufise kuko nta minezero dufise mu gihugu c'Uburundi
iyo nama yabereye ku kibuga ivyizigiro kiri muri zone Kizuka muri komine n'intara ya Rumonge yanatumye kandi n'amashure yugara mu gihe abanyeshure basanzwe bariko barakora ibibazo biheza umwaka abo banyagihugu bagasaba yuko izo nama ziramutse zibaye zoza zirisunga ubukene buri mu banyagihugu zikamara umwanya muto ushoboka
inzamba
tugume mu ntara ya Rumonge mu makuru y'indero amakenga ni menshi mu bigisha bo kwishure gisumbuye rya Mabuye ni muri komine ni ntara ya Rumonge batinya ko bazohava bakwa itongo bahawe na leta mu mwaka w'2026 iryo tongo rikaba ringana n'amahegitari 8 bakaba barayubatsemo ubu bakaba ariho baba abo bigisha bavuga ko batumva ingene abagabo babiri bashaka kubanyaga iryo tongo bitwaje iterabwoba mu gihe bemeza ko bari hawe na leta ni nkuru tubaza Pierre Gahungu
Abo bigisha bavuga ko bariko bategwa ubwoba ko bashobora kwakwa itongo bagabanye mu mwaka w'2026. Umukuru w'igihugu w'ico gihe yarabibahaye bajyubakamwo uburika bari bamwo imiryango y'abo bigisha. Iyo nayo ikaba igizwe n'abantu barenga 80. Iryo tongo riri ku mutumba Musovu muri zone ya Buruhukiro rikaba rifise uburinganire bwa 8.5. Umviriza umwe muri abo bigisha aravuga amakenga afise.
Kwenye dutangaza nuko kwenye gihe tihaye abarimu atakintu na kimwe cy'abo bantu cyari gihari kandi nta n'indi mu yari ihari ahantu hahoze hari agahawa ka leta. Ubu rero abantu dusabiye yuko tworetwa twubaka leta ya Nkurunziza ikiraduha tukahubaka n'ubu niho tuba mugabo abantu nabo barikongera kuburana bavuga yuko aho hantu warahabo aba twebwe icyo tubona nuko ari abagomba kutuburagiza gusa.
Basaba abo bashaka iryo tongo ko bokwitura leta yaritanze aho kuburabuza abo bigisha.
Nimba arahabo naho hatanzwe na leta kandi ariyo leta n'ubihari irayibaze hanyuma barahe kutuburagiza emba ari umubyiruko bashaka ibasabe leta.
Uruganda rwa radiyo Inzamba ntitwashoboye kuronka Jeremie Bizimana musitanteri wa komine Rumonge kugira ngo agire ico avuze ku makenga y'abo bigisha.
Urakoze Pierre Gahungu genekerezo rya 2024 ruheshi ukuma kutashe n'umunsi mpuzamakungu witiriwe uruhara rw'abakenyezi mu bijanye n'imigenderanire. Iyo ngingo ikaba yafatiwe mu nama ya bose ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu ntango z'inondwi. Iyo ngingo ikazotuma abakenyezi baja ku rwego rumwe n'abagabo mu bijanye no gufata ingingo muri iryo shirahamwe. Inkuru ya Josine Kazi.
Iryo tegeko yemejwe n'inama ya bose mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU atamatora iri waraba riha ikibanza gikomeye cyane abakenyezi bakora muri ico gisata. Iryo tegeko rizotuma haba uburinganire mu bijanye n'iterambere rirama rifatiye ku mahoro n'intwaro rusange. Mu ijambo y'ukugurura iyo nama ryashikirijwe na Abdullah Shahid harongoye inama ya bose mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU yamenyesheje ko anezerejwe n'uko iryo tegeko ritowe. Yabandanyije avuga ko abakenyezi bakora mu bijanye n'igisata c'imigenderanire mpuzamakungu bari mu bateguye amategeko ishirahamwe mpuzamakungu ONU rikorera ko gushika uyu munsi. Iryo tegeko ngo rije kugurura imiryango kugira hashobore kwigwa ibibazo byose abakenyezi bagira mu gisata c'imigenderanire ariko kazi kabo gucyo bitorega umuti. Yabandanije avuga ko gutsimbataza igisata c'imigenderanire no gushigikirana ku rwego rwo ku isi bizotuma ibibazo bihanze isi muri kino gihe bitorega umuti. Muri ivyo harimwo ikibazo kijanye n'ihindagurika ry'ibihe, inkurikizi zifatiye ku butunzi biturutse ku kiza ca COVID-19 no kutabona iyo isi ikiraja mu bijanye n'ubutunzi. Ibyo bibazo byose bisaba ko umukenyezi atosigara inyuma kugira agire ico aterereye mu gutora umuti urama ufatiye ku migenderanire mpuzamakungu.
Josine Kaze urakenuye tuje mu gisagara cya Bujumbura mu gusozera no makuru. Abakozi bishiramwe jeje gucungera umutekano Alpha Security Company ASEC mu mfanyapfunyo baridogera ubuyobozi bw'iryo shirahamwe bavuga ko bamaze amezi abiri bataronswa agashahara kabo bakabanegura kandi ko ubwo buyobozi budatanga uko bikwiriye intererano y'intega bizoza y'abakozi mu ishyirahamwe INSS nk'uko biri mu masezerano y'akazi. Abakozi basaba kurenganurwa. N'inkuru dupaza mugenzi wacu Valerie Mucu.
Abakozi b'iryo shyirahamwe ASEC bavuga ko kuva kera bamye baronswa agashahara kabo itariki 15 z'ukwezi. Ubu rero ngo ntibatahura ingene ibintu byavuye bihinduka bikamera uko bimeze uno munsi, bakiyumvira ko ari ugushaka guke k'ubuyobozi bw'iryo shyirahamwe. Ubwo buyobozi bwagirizwa kandi kudatanga intererano z'abakozi zikwiye mu ishyirahamwe ritegekaniriza kazoza abakozi INSS nk'uko bivugwa n'umwe muri bo.
Twagomba gusaba ko mutubariza abo bayobozi bacu igituma baberanira amatwa dusumira twumva ngo amafaranga iryo shyirahamwe ryitwa ASEC ariyo Alpha Security Company ni itariki 20 za buri kwezi baba bagiye kwishyuza amafaranga abakiriya baba ba amafaranga muraba urumva amenya n'itoni yaje. Twasaba yuko mubatubariza cyangwa mukatubariza abajeje gukontorora amasosiyete aribo Ministere ya Securite Fizike.
Abakozi b'ishyirahamwe ASEC bababazwa kandi n'ingene atabiganiro bibaho hagati yabo n'ubuyobozi kugira ingorane zimwe muri iryo shirahamwe zitorega umuti. Basaba ko ubwo buyobozi bwo kwikubita gashi bagasaba n'ubushikiraganje bujejwe umutekano kubagarukira muri izo bibazo barimwo.
Bagomba gusaba ko mutubariza abayobozi bacu igituma baberanira amafaranga dusumira twumva ngo amafaranga iryo shirahamwe ryitwa ASEC ariyo Alpha Security Company ni itariki 20 za buri kwezi baba bagiye kwishyuza amafaranga abakiriya baraba amafaranga mwaburumva amena mitoni yaje twasaba yuko mubatubariza cyangwa mukatubariza abajeje gukontrola amasosiyete aribo Ministere de la Securite Fizike.
Abo bakozi bifuza ko bohabwa agateka kabakwiye nk'uko biri mu yandi mashyirahamwe yigenga akora ibyerekeye gucungera umutekano amashyirahamwe asanzwe akorera mu Burundi. Kuri ibyo bibazo byose twarondeye umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe ASEC Midonzi Loïc ngo agire ico abivuze ko ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Valerie Mucho n'inunga duce dusozera no makuru ndabashimiye mwebwe mwese mwe muteze yompi shimire n'abadufashije kuyategura Edi Claude n'inahazwe ndabasezerera ndabifuriza amahoro yawe.